mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamirana na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no mu minsi ya 18 muri kumwe na Julian na Hazwe ndongo ibigana na makuru tubafitiye muri kano kanya.
Nakavuga tabana twamaze kubashira ku mashuri y'abarundi none nyangu na kugira ngo mu kwezi kwa gatatu tuce tubakuraho tubagore mu ikambi umwaka ucuwapfira ubusa ati niba bihanganire umwaka uhere.
Uyu numwe mu mpunzi z'abakongomani bahunge mikambi ya Bwagiriza iri muri commune Butezi intara ya Ruyigi turi mu gihugu cy'u Burundi basaba yuko ingingo yo kubasubiza makambi bavano mu gisagara yoba iratenyenywa gato. Iyo nkuru turayigaruka ko hanze hato mube hafi ya maradio yanyu. Hakombaze ndabwire muri make ko leta ya Nigeria igabisha makungu yivanga mu burongozi bw'ico gihugu ko mu burengero bwa Afrika mu gusaba ko amatora y'umukuru w'igihugu yo mu kwezi kwa kabiri igenekerezo rya 16 atunganywa mu mwidegemvyo kandi ataho ahengamiye leta z'ubumwe za Amerika, Ubwongereza hamwe n'umuryango umwe bwa Buraya uranegura ingingo yafashwe na Perezida Muhammadu Buhari yo guhagarika mu mabanga mukuru w'abacamanza. Umuvugizi wa Perezida Buhari yashikirije ku munsi wa gatandatu ko leta izotunganya amatora meza kandi adakumira, gabisha ko leta itazigera ihindura uko itegekanya gutunganya amatora kandi atanumwe izokwemerera kwivanga mu by'igihugu ciwe. Ingingo ya Buhari yo guhagarika mu mabanga mukuru w'abacamanza ifashwe nyuma yaho yagirijwe ko yabeshe ku matungo afise. Igihugu cha Kameruni kivuga ko igipolisi cacho carashe congera kirakomeretsa abantu indwi kandi gifata abantu 117 mu bisagara bitandukanye ku munsi wa gatandatu ariko harabera imyerekano. Abayitunganije bavuga ko ari uguhagarika ivyavuye mu matora. Abayitavye bari barongowe na Maurice Kamto havuga ko ari we yatsinze amatora mu kwezi kwa 10 tariki ya ndwi muri Kameruni. Umushikiranganje wa Kameruni ajeje kumenyesha makuru akaba n'umuvugizi wa leta René Emmanuel Said avuga ko mu gisagara ca Douala ku murwa mukuru Yaounde hamwe no mu gisagara ca Mbunda ariho iyo myerekano yatunganijwe na Maurice Kamto n'umugambwe we Parti du Mouvement de la Renaissance Camerounaise. Perezida Paul Biya niwe yatangajwe na sentare yubahirizwa ibwirizwa nshingiro ko yatsinze ayo matora. Kamto yaciye atangaza ko azobirwanya gushika Biya avuye ku butegetsi. Ijwi rya Amerika isamirana na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwaves kuri metero 25 31 na 41 ku mugoroba kugira ngo mumve ino radio mukunda muca muja kuri metero 19 na 22. Ahandi mutwumva ni kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, Facebook yacu ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Wanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongire ndabahe ikaze duhere mu gihugu cyo Burundi abantu 8 baraye bakomeretse batewe grenade mu nywero bwo muri zone ya mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura. Turi kumwe na mugenzi wacu Evariste Nzikobanya. Evariste amahoro ngahe Bujumbura?
Na mahoro ya.
Iyo grenade yatewe muri zone yahe neza na neza he?
Iyo grenade yatewe muri zone ya Buterere muri quartier Buterere ya mbere ni hafi iruhande ya kabare kuwitwa Jide Nduwayo asanzwe arongoye muhari w'ugwaruka rwegamiye umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi. Abantu 8 rero barakomeretse bagizwe n'abantu bakuze hamwe n'abana igihe iyo grenade yategwa. Abo twahasanze baba bakomeretse canke ababa hafi yako kabari bakavuga ko watewe grenade atamenyekanye.
Hanyuma byashitse sangapi?
ibyo byabaye igihe cy'isaha 12:25 nk'uko twabwiye n'abari bahasanzwe bari bahasanzwe rero bakavuga ko bitangaje kubona umuntu yadukiza akaje gutera grenade hakoraniye abantu benshi bagasaba ko ibyo bintu rero batari bamenyereye ahadiyane no kugira yuko muri iyo zone ya Buterere baheruka grenade yatewe muri 2015 igihe hari hasanzwe hari imyerekano mu gisagara cya Bujumbura.
Hanyuma Gavariste naho uvuze ko uwayite atarashobora kumenyekana hari abo baba bafashwe kumva z'amatohoza.
Gushuka ubu nta bantu bari bwafatwe nk'uko twabyiwe na bamwe mu bajeje intwaro yo hasi ariko bavuga yuko bamaze gutera kamo urongoye zone Buterere kambere ngo n'inyamirama bizahashitse kugira ngo zirabe ibyarabibaye zavuze yuko zashikirije abanyandi ihugu yuko ziza zatanguye amatohoza. Umukuru wa zone Buterere ntitwashoboye kumuronka ngo atubwire icyo bakiriko kirakorwa muri kino gihe kuko umunyamabanga wiye tumenyesheje ko yarari mu nama y'umutekano.
Atari uyo mukuru wa zone hari icyaba bategetse Bujumbura barasaba abanyagihugu bivuye kuri iyo grenade yatewe.
Diane nk'uko nari ko ndabikubwira abategetsi ntacyo barashikiriza ariko bamwe nk'aba nk'urwaruka twasanze mu Buterere bavuga ko batewe impungenge no kubona barumvise yuko leta yasabye ko hajaho amakomite ahurikiyemo bose y'umutekano ariko rero muri zone ya Buterere bavuga yuko ibyo makomite babyumvise ku matwi ariko gushika n'ubu ayo makomite asa n'uko atayahari bakaba basabye yuko ubutegetsi abategetsi mu muri zone ya Buterere abarongoye komine ntahangwa bakora ibishoboka byose kugira muri zone ya Buterere naho bashobora kuronka ayo makomite mixte de securite yofasha kugira ngo umutekano w'abanyagihugu ucungere.
Ubwire umunsi mwiza, iyo nkuru turaza kwigaruka ko makuru yacu yo hanyuma.
Murakoze namwe.
Na nabice ku masonga nkitangura impunzi z'abakongomani bo mu ikambi ya Bwagiriza ni muri komune Butezi ntara ya Ruyigi avuye mu ikambi bakaja gupanga mu gisagara cha Ruyigi basaba gusubira mu ikambi sango ntarengwa bahawe na buramatari wa ntara ya Ruyigi niko bo babahejeje gusubira mu ikambi impunzi ya Bwagiriza n'iryo gushika ku itariki ya 30 kwezi kwa gatatu no mwaka turimwe ku ruhande rw'impunzi basaba kwiyonga ingo babaratenyenya kwisha mu ngiro kuko ngo hari n'abana bazabaramaze gutangura amashuri mu ivyo bisagara bimukiyemwo ibindi na mugenzi wacu Fidel d'Antoine Sabimana.
Mu itangazo yari yabashingwa buramatari w'intara ya Ruyigi yanditse ku itariki 10 ukwezi 12/2018 yatanze isango ryo gushika kuwa 30 kwezi kwa gatatu 2019 impunzi zose ziba mu gisagara cya Ruyigi zikaba zasubiye mu ikambi ya Bwagiriza. Imvo zatanzwe na buramatari bashingwa ni ukugira ngo abajeje intwaro n'umutekano bashobore gukurikirana neza uruja n'uruza ndetse n'umutekano w'izo mpunzi z'abakongomani. Bamwe mu baserukira izo mpunzi mu nkambi ya Bwagiriza iri muri komine ya Butezi ntara ya Ruyigi mu buseruko bw'u Burundi baremeza ko izo mpunzi zimutse mu buryo budaciye mu mategeko.
Kwimukira mu Ruyigi bagiye batanavuga kuko sankari privé batari babisabye baragenda mu nyuma inamera ba ya province bemeza kuko bagomba gusubira mu ikambi ku minsi 30 y'ukwezi kwa gatatu bazaba bamaze kugera mu ikambi. Bategerezwa kuba mu ikambi kuko kugira ngo umutekano wabo urindwe neza hamwe n'abandi kuko hari ababa bari saba Iribeka ni saba mu nkambi usanga umengo hari ukuntu bagize.
Izo mpunzi baravuga zimwe mu mpamvu zituma bava mu ikambi bakaja kuba mu bisagara.
Ça dépend des activités qu'il veut faire, il peut avoir son argent.
Biravana ni kugo ashaka gukora, ashobora kuba yifitiye udufaranga twiwe, ashobora kuja guhiga akazi, canke aba yifitiye agatahe agacuruza. Ni canini gisunikira impunzi kuva mu ikambi nta kindi. Kuguma mu kibanza kimwe hano imirimo y'ubucuruzi ni mike, ahitamo gukorera urudandazwa aho yoronka abamushorera. N'ukuri n'amahitamo yiwe. Hari abantu batihanganira ubuzima bwo mu buhungiro, ubuzima bwo mu ikambi. Iyo ubonye umuntu yirwa yicaye munsi wose atakintu akora, ahitamo kugenda aho yabona ico akora kimwinjiriza.
Il se décide d'aller peut-être là où il peut trouver des activités génératrices.
Abantu benshi baravuye mu ikambi babungira mu Ruyigi cane cane iyo babaje bavuga ngo ni imvo y'ishuri. Sangari iwacu imyigire iri hasi cane, bakajana abana ku mashuri y'abarundi kuko amashuri y'abarundi ariga gusumba hari iwacu. Uravye hari iwacu abarimu bahembwa ubusa bahita muri prime, udufaranga dukeya cyane ugasanga nta courage bafite yo kwigisha abana tuma benshi bahitamo kuja kubigishiriza mu Burundi bimukira mu Ruyigi
kubera ko bamwe muri izo mpunzi bafite abana biga mu gisagara cha Ruyigi aba bakongomani barafite ico basaba bajeje intwaro kubgwa abanyeshuri
gusa hari cyo kubasaba kandi cumvikana bakavuga ati abana twamaze kubashira ku mashuri y'Abarundi none nyangu na kugira ngo mu kwezi kwa gatatu tuce tubakuraho tubagore mu ikambi umwaka ucuwapfira ubusa ati niba bihanganire umwaka uhere nanje nico nasaba nasaba kuko kera nanone ko bamaze kugera hariya babihanganire umwaka ni wahera mu kwezi kwa karindwi baca bagaruka mu kambi kugira ngo bazobone gusaba bikwije n'amategeko abazemerwa bazemerwe babone ko bahirwe
nitwashoboye kuronka abajeje intwaro mu ntara ya Ruyigi kugira ngo bagire ico bavuga ku gisabo cizo mpunzi z'abakongomani naho ibiharuro vy'impunzi z'abakongomani baba mu gisagara ca Ruyigi batazwi neza bivanye n'uko batiyandikishaho bagiye kuba kuva mu ntango z'umwaka w'2018 niho habonetse umurindi munini w'impunzi ziva mu nkambi ya Bwagiriza ziza kuba mu gisagara ca Ruyigi mu ntara ya Ruyigi mu buseruko bw'Uburundi Fidel Antoine Nsabimana ijwi rya Amerika
Fidel Antoine Nsabimana arakenuye amakuru y'impunzi tubabandanije muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yivugamwo abana n'urwaruka rwo mu ikambi ya Rusenda ari muri territoire ya Fizi bahangayikishijwe n'ubukene bw'ibikoresho bwonekeza amasantre y'urwaruka atandukanye ariyo muri iyo kambi ya Rusenda ibarizwamwo abarundi batari bake inkuru irambuye na mugenzi wacu muri Kongo Vedaste Ngabo
Shimiyimana Erezeri numwe mu bigisha basanzwe bafasha uru rubyiruko n'abana bagana centre 5 z'urubyiruko ziri muri inkambi kimwe na bagenzi biwe bakorera ishiramwe rya Orchard bamenyesha yuko umubare w'urubyiruko rugana izi centre wagabanutse bitewe ahanini n'ubukene bw'ibikoresho biri muri aya centre
no kuvuga nk'ibikoresho bibura hariho nk'ibikoresho bifasha nk'ugwaruka nk'abahungu bahora bakina imipira no kuvuga nta bubumbu buhari nta mavarese bari kwambara ahari ububumbu bwarashize nta mavarese ahari yahora samaza kandi nta bindi bikoresho byakunda kubafasha hari bindi bikoresho nk'ama televiziyo baza berekana tuzatwerekana ama centre jeune ubayo ma televiziyo hari ama filme twaza tubereka kubafasha mu kungura ubwenge ubu nta yahari kandi nayo ma video yagiye yonone kararagira ibibazo bikomeye cyane ubu nta yahari kandi hari bikoresho byahora bikoresha kugira ngo umuyaga nkububoneke navyo nta bihari mu centre jeune nka yose byarabuze ntavyo nta bihari ikindi naco kugwaruka rw'abakobwa naho nyine hari ibyo ibikoresho byahora bibafasha nko kugira bahora bajisha bakajisha nk'amashapo bakajisha n'impuzu canke ibindi byose no kuvuga izo nyuzi nta bihari n'itundi dukino twahora dufasha bigeme navyo nyine nta bihari
uru rubyiruko rwemeza yuko ibikoresho byari bisanzwe byo kwidagadura byo muri izi centre byarufasha shaga kugira imyitwarire myiza ariko kutagira ibi bikoresho birimo imipira ama televiziyo za gitari ndetse n'ingoma za kizungu bituma uru rubyiruko rutabona uko gwidagadura maze rukishora mu ngeso mbi nkuko byemezwa na Ndayizeye Moyize umwe muri ugo rubyiruko
keshi iyo umuntu ibyo bikoresho bihari ushobora kuva aho umuhiro akagenda kugira ane guteramira hajya amasagezi ugatamuhira amasagezi yo kugura atera umugoroba kisubirirayo muganga iyo bitaye ko birakora ucusanga keshi uri kurandiye bugatani cyufizo barakora arangaha nacu umuntu abisagira anakora kubura ibyo baba ariko barakora ucusanga bagiye kuhangara bakutanye n'ingora niyo muze iyo bagiye gutemberera ngorane nk'ukwiba tori ibintu mu mihira y'iwabo kunywa amatabi byo ni ibintu bitera ingorane ku bana nk'abatwe
Bigirimana Musa umuyobozi ushinzwe uburenganzira bw'abana mu nkambi yo mu Rusenda nawe yemeza yuko kuba uru rubyiruko rudafite ibikoresho byo kwidagadura ndetse no gukinisha imikino y'amaguru n'amaboko biri mu bituma gwishora mu ngeso mbi zirimo ubwibyi
ikena ry'ibikoresho muri centre jeune rafise ingaruka ku bana kandi iyo rigize ingaruka ku bana ababyeyi nkatwe nitwe cha tugira ikibazo kuko iyo turungitse abana ku ishuri tuba tuzi ko bagiye kwiga iyo bavuyeyo naho tukamenya ko batari muhira bari muri centre jeune iyo bikoresho tavyo umwana ashora kandi kwiyumvamo gusura kandi kuja muri centre jeune ahubwo avuye ku ishuri acayigira kuzerera aho umuntu adashora kumenya swate kwitanganyika kandi ugasanga yagiye kurira mu bigazi ari kararondera ibigazi afungura nko turamaze no gutakaza abana bangahe bamaze gukoroka ku bigazi
n'abandi bana
baragenda biba nk'ubu turafise abana babiri bamaze kwiba bari bamaze imisi bafunzwe tuko turavugana n'igipolisi igipolisi kugira abari kure kandi umwe baramaze kumurekura nubwo abamufashe bari bamusinzikarije ubuzima nabo nyene twarabwiye abapolisi ko bashobora kudufasha kugira bamusinzikarije ubuzima nabo banze bamukurikirane hanyuma ababyeyi b'uwo mwana barabinyene bashaka kuvugana n'uwo muntu yibwe
ese niki amashiramwe ashinzwe kwita ku rubyiruko n'abana avuga kuri iki kibazo kikera by'ibikoresho byo kwidagadura kiri mu masantre y'urubyiruko yo muri inkambi yo mu Rusenda Erezeri Shimimana numwe mu bari mu bakorera ishiramwe rya Orchard
iyo tuvugishije amashiramwe asanzwe afasha ugo gwaruka avuga yuko ataburyo buhari bavuga yuko hari ubukene cyane kandi bakavuga yuko ngo na hasere ataburyo ifise
kubera iki kibazo cy'amikoro make ari mu ishiramwe rya Orchard irishiramwe rikaba rimaze umwaka wose ridategura amarushanwa y'umupira w'amaguru ndetse nayo kubyina ku rubyiruko rw'impunzi ziba muri inkambi yo mu Rusenda Vedase Ngabo ku bwijwi rya Amerika mu Rusenda mu ntara kivu y'amajyepfo
Banywanyi bakunze bijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi mu gihe mirongo ya FM yabifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves guhera saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa mbiri za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira 2,325 9,685 9,815 11,995 guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 13,630 15,460 15,675 17,530 naho guhera saa mbiri kugeza saa yine z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 6,640 9,470 1,070 13,630 ni ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa short waves tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu
Ejo ya America Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda dusure mu Burundi tubabwira iby'igitegwa c'igitoki kibangamiye ingwara ivugwa mitumba itandukanye intara ya Ngozi abanyagihugu basigura ko bariko barahahombera cyane kubera ko ari cyo gitegwa mbumba rugo gitunze cyane imiryango myinshi mu gisata c'uburimi n'ubworozi bavuga ko atamuti wo kuvura iyo ngwara bita ruhunya igitoke uraboneka bakamenyesha ko bamaze kwigisha ubuhinga busanzwe bwo kuyigwanya inkuru ya mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze
Umutumba wa Chamugani muri komine ya Ngozi ni umwe mu mitumba myinshi imaze gufatwa n'ingwara iriko irasasika ibitoke mu ntara ya Ngozi aba ni bamwe mu barimye bavuga ko amajeri y'ibitoke vyabo ageramiwe
mu bisanzwe bitoke kungene bimeze natwebwe turaraba ntituvyumva igitoke kirashobora kuma gihagaze kituma naho ukagisoroma urangije kugisoroma waraba ukacusanga indani gisana jone muri ico gihurumba kibacarapfuye kirashobora gupfa rero kandi ceze mugo watonora ugasanga nta kamaro kigifise
ibitoke kuvuga ko biva mu kuzimu byaramaze guhisha hejuri mitoto kigize kirama gicagisha nko kumengo bagitaritse mu gobo uje ro kimaze gusha utono y'imbere inyuma wogira ngo no muhi mugabo tena imbere ugasanga cyaramaze kubora
bavuga ko bigiye kugorana mu miryango yabo kuko igitoke ari cyo cyasahiriza cyane mu bitegwa mbumba rugo asanzwe barima
toke kidufitiye akamaro kanini nya cyane no kuvuga iyo kiriko kiragwara na twebwe tujya tubona yuko ubuzima bugiye guhagarara kubera kiradufasha nico twihereza nico gitegwa mbumba rugo mu majambo
mako igisenyi twateka kubiyarage tugafungurira imiryango tukongera umuntu akeneye isabu n'agashora muri vire bakamuha amafaranga agasuma icyadafise agashira umuryango ubu rero byose biramaze kuduhinduka
basaba leta kugira ico ikoze kugira iyo ngwara ituzwe
cyo saba nuko turondera umuti w'iyo ngwara
yego je ico saba nico nyene mugabo nongera ko nti leta niraba ikindi gitegwa mbumba rugo yosubiriza igitoke cyangwa bahiga uburyo abashefu b'indimo bagerageze barondere uburyo tuboza n'umuti tukavura ico gitoke kuko bitagenze nkuko onye turabona ibararirangwa
na ahubwo gerageza mudushikira imbere kumbe mu bituvugire bagire nico bona dufasha ati ngo baduhindurire imbuto batazanira ibindi bitoke byo subirira ibi bihari byamaze gufatwa niyo ngwara
Habunimana Nestor umukuru w'umutumba cha Mugani ati iyo ngwara ishobora gusasika umutumba wose hatabaye ukugaba
yaramaze gutera akarusi umutumba wacu kandi iyo ngwara turabona yuko hatagize ikintu gikogwa vuba na vuba turabona yuko iye kurandagata ikwira umutumba wose byaravuzwe cyane gose no mu bajejwe intwaro baturongoye twarabibamenyesheje agronome wo muri komine wese arabizi kandi yama atugendera akabibona
Uwimana Oscar mufundi w'indimo kuri uwo mutumba ati aho iyo ngwara iterewe bwoba nuko atamuti w'ikizungu urashobora kuboneka uyivura twamusanze ku mutumba wa Chamugani ahejeje kwereka abanyagihugu uburyo bwo kugwanya iyo ngwara
mu kubigwanya urarandura gose ikintu cyose kitwa igihimba cy'icyo gitoki kikavayo aho hantu kuri iyo ngundu hanyuma ukimba ikinogo ugaheza ukabikatagura duto duto ugacyubihamba mu cyo kinogo ugafurira intumbero yuko twimba ikinogo tugabitemaguriramo nuko atakantu kakanyabuzima kagenda genda agakoko gashora kuza ngo gace kwivye turandagwe twatemaguye kuko nako ni kamwe muri byinshi bituma gukwiragiza iyo ngwara ucufata bya bikoresho byose wakoresheje cyucano mucyano ukabishisha ko hejuru hajya kurubeya ugahindukiza umwanya ongana n'iminota naho yoba 4-5 uwo mugera w'iyo ngwara ubuheze ubufu
iruhande y'ivyo abarimye basabwa guca imyangange y'ibitoke bimaze guserura imihanyu kugira ngo inzuki zivuye kudaha kuvyanduye ntizikwiragize umugera kubitarandura amakuru dukesha ubuyobozi bw'uburimyi n'ubworozi ingozi mu gisata kijijwe gutanga inyigisho mu barimyi nuko amakomine yose y'intara ya Ngozi ibonekezamo iyo ngwara mu mitumba itari mike ingozi mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze Ijwi rya Amerika
Jean Bosco ndarurinze arakenuye tukiri makuru yo mu ntara mu Burundi abakenyezi bo muri komine Bugarama barashimirwa ibikorwa bakora byo gukingira ikibira cateza kiri muri ako karere ko mu ntara ya Muramvya mu ntwaro bavuga ko imyaka ibiri irumanye atamuriro wa nyakanga ucuradutsemwo ni mu gihe buri mwaka uwo muriro wahora wama wibonekeje mugenzi wacu Diane Ndonse yarabagendeye adutegura ino nkuru
Ikibira cateza kiri muri komine Bugarama cyari cyarononekaye igihe cy'intambara yahitiye mu gihugu niko gushinga ishyiramo ryo kukinagura Nduwimana Maria arongoye iryo shyiramwe dukingira ikibira atwiganira imvo n'imvano yaryo
ahanini bwa mbere na mbere twishinze gukingira ikibira kugarura imbibe hariho imbibe zari zarononekaye mu gihe cy'intambara ibiti byari byaraheze muri icyo gihe cy'intambara kuko byinshi abahungiyeyo twarimwo nicyo twabyikorako cyica tubona rero yuko bikwiye ko two bisubiriza intambara ihagaze bibanye n'uko twari twamaze kuronka inyigisho kuvuga ko afe bikorana na PNUD hamba bagaheze bakaza kubyuha inyigisho hari gihe rero tugira imana bashoboye kurondera nk'iproje bakabemerera natwe tubadushyikiriye bacha badutuma tugaheza tukaharonkera kanyungu
Ntawo bitiye makurata nawe n'umunywanyi w'ishyirahamwe dukingira ikibira atubwira uko bagikingira n'ingene bakemuye ingorane zijyanye no kuconona
bari kandi bitara bya leta aho twinjire muri iri shyirahamwe umukuru w'ishyirahamwe acabuga ati burere gape munyamba nayo so bari baratwaye tugiye tugende kuhagarura cyangwa tugende turahagarura hose
Arapuma hagarura gute
kwacye rwenda utera ibiti turakikuza kumbibe turakikuza kumbibe z'ikibiraza turahwanya twakuye hariya kuri bubanza na muramje kibira kigera turateragira turaserura ngaha uro nta muntu aconona oya ibiti twamaze gutera tushitse muri irishira hamwe ubundi je twikeneje ducana inkwi irishira hamwe rero ryaje hagetse twarabonye akamaro twamaze kunguka kandi ne duteragira ibiti haraho batudanira nka gasabune tukaronka na gasuka tukakoresha ngaha mushira hamwe tukanga tukakoresha
Uretse inyungu rusangi ukugukingira ikibira birafise icyo byungura no mwiterambere y'imijyango bampakariyo revocat nundi atubwira icyo amaze kuhungukira
arakuye igitungwa anzire mwishira hamwe arakuye yo nyakagurube haswana ibiti twakora ngaha kubyo twakengeza naraguzemmo nagapande kitongo aho rero nk'umushinga ntahe n'abatari mwishira hamwe baravuga ati bwabo n'abari mwishira mu nakamara baturushije ko gukingira ikibira
muntu waro barashima ko igikorwa cy'abakenyezi kimaze gutera intambwe Musitaneri wa komine Muramvya Dieudonne Nsabimana afatira ko imyaka ibiri irangiye atamuriro wa nyakanga ubonetse muri icyo kibira kuko atamwaka wahora wijana
kuva uko iryo shyiramwe tukingira ikibira rimwe bakenyezi benshi rifashwe n'ishyiramwe ADRA bagerageje gukoresha bakavyose kugira abashobora kukingira icyo kibira turashima rero ko icyo abakenyezi biyemeje bagikora kumbure n'abagabo bagacyabuhirira ko twebwe turashima yuko abakenyezi bakoze ibishoboka byose na cyane cyane guhimbiriza abanega babo maze bashobora kubona yuko ivyo ikorakora vyagize akamara. Twashimira amashyirahamwe rero nkayo acha ku bakenyezi ko turazi yuko ubutumwa buciye ku bakenyezi biruta cyane kuruta buciye ku bagabo ko burashyika maze ibintu bikagenda neza.
Kukaba nkako urongo ishyirahamwe dukingira ikibira avuga ko uwo mugambi watanguye urimo abagabo n'abakenyezi baharugwa ku 1,500 ariko muri kino gihe basigaye bagera ku 42 harimo abagabo batarenga 18. Mukeshimana Didasi numwe muri abo basigaye avuga ko hari nibikorwa bisaba ingufu bunganira abakenyezi.
Ishyamwe dukingira ikibira ryamaze imyaka 17 rivubutse. Hanyuma rero mu kujinjira mu kubera twegeranye ariko tuvuye mu bintu by'intambara bariyo arabatari bake. Hama rero kubera abantu baza mushyemwe bibaza yuko ari nk'abijya bintu bya kera byo gufata pam beshi bararambiwe barataje ariko ubu hari n'ababyifuza bakabona ko bahombye batekereje ishira hamwe twebwire twarahariindiye n'ubu twashaka kumwe n'abakenyezi zacu batwononeye kabisa ahubwo tubafatikiza aba bakenyezi kuko hariho ibikorwa badashobora gushobora bikorwa n'abantu babagabo mba nk'ukwikorera ibiti binini binini cyane nk'ugutema nk'iyo tugiye gukingira ikibira gukimiciro ariko ntuboneshe hariho ibikorwa gusanga abakenyezi badashobora bakenda kwikora ku bagabo
kubera ko intambara iri mu vyonona ibidukikije uyasaba ko abanyepolitike boyirinda kugira izo nguvu zabo zoye kubimfa gusa.
Dusaba yuko na bene turi kumwe bategetsi baravuga ati subizayo muhakinge abakeke intambara na bene boraba yuko nabyo natari byo gupfa ubusa ibyo turi ko turakora nibyo bituma tubaho nibyo bituma bizana amazi akayaga keze na bene bobona ko biri kumwe n'abantu bigenda bibangabanga bari byo twabyise bidukikije.
Ubwoko bw'ibiti bateragira mu gukingira ikibira buharugwa kuri 12. Muri ubwo harimo ubugizwe n'ivyamwa bavuga ko bifasha mu kugaburira ibikoko biba muri iryo shamba cimeza ca kibira. Hari n'ivyo bashira imbere kugira ngo bafashe kunagura ubwoko bw'ibiti butakiboneka nk'imigano ikoreshwa cyane mu gusobanya ingo hamwe n'ibikoreshwa mu buvuzi kama. Mu ntara Muramvya, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Ejuge Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nuko rero nino ngaha duce dusozerera ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi. Bakoze bamenyesha makuru bacu batandukanye aho bari bari ku nkuru baduteguriye. Mwakoze namwe bwe mwako mutwumviriza muherereye ijya nino na Liviane Nahazwe. Babili ya biro yegeranije amajwi hama ingenieur national nawe yashikana hiwanyu. Twemi tukabipfuriza indwi nziza tunabatumira mu biganiro tugiye kubategurira. Muri vyo harimo ikiganiro muri isanga muza kumva kuva saa 10 gushika saa 11 ku masaha mu Burundi no mu Rwanda. Igice isaha 12 tuzaba tubafitiye amakuru agezweho mu karere. Igice isaha 1:30 naho amakuru avuga ijya nini ariko tukaza kwibanda kuri Afrika. Muranirwe mu banyu no mu vyanyu tubasigiye kano karirimbo kara Radio Ijwi rya Amerika.
Abarundi turi ruhutsa mugushikiriza icyo tugona turayaga tugahuzayo Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu.
ifisa bakozi bakarorero batanga makuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose yo batavangura umyaka imaze.
C'est danser, à danser, à ce qui va, à ce qui va.